ఇది న్యూస్ విత్ అమెరికా. Ubu ni wa mwanya w'ijwi kw'ijwi rya Amerika w'ikiganiro tubashikiza iminsi yose muri sanga mugitega amatwi iminsi yose isaha 10 zo kumuhinga mu masaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Fideni Yongabo. Ubutandukana kw'abantu kubijanye n'ubwoko, ibara ry'urukoba, idini n'igitsina n'ibintu bishobora kuvamwo ibibazo bikomeye mu bice bitandukanye byo ku isi. Ibibazo bitagira imbibe kandi bitiharijwe no mu gwikanaka cyangwa ubwoko kanaka. Ibibazo byavuyemo urwango, amatati, intambara n'ubwicanyi no kwinubana hagati y'abantu mu bice bitandukanye byo ku isi. Yamara haraho ibyo byahaye abantu inguvu n'iterambere kurushiriza. Nikiye cokogwa kugira ibyo bibe. Nibyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga. Kaze mwese mu kiganiro cyacu. Umutumire wacu Madame Seconde Nyimenya yavukiye yongera akurira mu Burundi. Muri iki gihe akaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisagara cha Seattle muri Leta ya Washington. Seconde yandika ibitabo, atanga ibiganiro bitanga icyizere, akongera agafasha abandi gukura ivyigwa mu bibazo baba baciyemwo. Tutarambiranye ku telefone rero turi kumwe na Seconde Nyimenya. Uriwe neza?
Uriwe Fida makuru.
Ahubwo ni mwaramutse, iwanyu haracari kare.
Mwaramutse.
Mushobora kwidondora kurushiza kuba ariko baratwumviriza?
Ego murakoze, hanyuma murakoze kumpa ikiganiro. Nkuko wabivuze, nkaba nitwa Seconde Nyimenya. Nkaba navukiye nakuriye mu Burundi, hanyuma naraje muri Amerika y'ubuseruko araheze imyaka itari mike mbino. Hanyuma nkaba rero mu kazi nkora nandika ibitabo, nkagerageza gusangira ibyiyumviro n'abandi. Hanyuma ngira ngo nibyo rero tuja kuganira bimwe bimwe muri ibyo byiyumviro nsangira n'abandi.
Watubwira ivyo washimikiye ko muri ivyo bitabo wanditse?
Igitabo cya mbere nanditse nkoreye ku buzima bw'iwanje, ngene nakuze, iyo nabaye, ibyo naciyemwo kuva mu bwana bwanje, hanyuma gushika nkure nubake, hanyuma nibaruke. Ibyo byose rero nagiye ndasangira ibyiyumviro, ibyiza naciyemwo, ibibi naciyemwo, byose icyo byamfashije kwiga ubuzima bwanjye. Hanyuma nico mbona yuko nico nabona ko bishobora gufasha abandi, naho baba bataciye mu byo naciyemwo, mugabo baciye nko mu zindi ngorane, mugabo nkabereka yuko rimwe rimwe ingorane arizo zidukuza, biva ingene tuzibona n'ingene tuzifashe n'ingene twishura kuri ibyo bibazo tuba duciyemo. hanyuma nibyo rero nagerageje gushyira mu gitabo cya mbere nshyiye ku buzima bw'iwanjye, ariko n'ukuri nkugurura ku buzima bw'abandi mbere ngashyiramo n'ibibazo bifasha ingene abandi nabo bokorera ku buzima bwabo.
Ntaguciriyemo, reka ndababwire abatwumviriza ko icyo gitabo wacanditse mu Cyongereza, kikaba cyitwa Evolving Through Adversity: How to Overcome Obstacles, Discover Your Passion and Honor Your True Self. Ni kuvuga muri make novuga gutera imbere umuntu aciye mu ngorane. Kikaba cyasohotse mu mwaka w'2013. Mubandanye ku bindi bitabo mwanditse.
Ego, hanyuma mu mwaka uheze naho narasohoye ikindi gitabo kijanye n'icyo nyene, mugabo ni nk'ama exercice ndiko ndakirondera mu Kirundi kandagitora, mugabo ni gitabo kiza gufashira icyo cya mbere, mugabo cyerekana ingene abantu nabo bokorera kuri ku buzima bwabo. Icyo nacyo nagisohoye mu mwaka uheze. Hanyuma naranditse n'ikindi, ni gitabo mbega novuga ni Histoire Fictive. Hanyuma ariko nayo nyene icyo gitabo cyerekana ubuzima bw'umuntu ibyacamwo n'ingene bimufasha gukura, iyo agerageje kwiga wenyine akavuga ati jewe ndiyizi, akiyiga imbere yuko yiga abandi. Iyo wiyizi rero bigutuma nawe wifasha, hanyuma ugashobora gufasha abandi nabo mu bibazo byabo. ni ibyo nandika kugerageza gufashanya.
Hanyuma tuje ku novuga igibazo twashaka nyamukuru kuvuga ko uno munsi kuvyerekeye guhuza abantu bafise ibyo batandukaniye ko kubijanye n'imico ibaragira ukoba idini gitsina canke ubwoko murabishimikira ko cyane nikiye catumye ikibazo nk'ico mubona ko ari ikibazo mushimikira ko
byavuye cyane cyane mu buzima nabayemwo byaba ingorane zashitse mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuva mu myaka ya 70 hanyuma iby'igihugu cyagiye kiracamwo bifatiye cyane cyane kuvangurana hanyuma kukwinubana ku bwoko maze kuza muri Amerika y'uburaruko nkabona naho nyene yuko hari ingorane ntizisa n'izo mu Burundi mugabo naho nyine ukabona yuko ari nk'ibi by'amadini ari nk'ibi by'ubwoko abirabure abazungu naho nyine ubona yuko muri nkuze mu mibano hari ingorane ntambuga rero nti mbe ni kubera iki abantu twibaza ngo dutandukanye ngo ni bibi ni kubera iki tutofatira kuri uko gutandukana ahubwo tukabikoresha kugira ngo tuduzanye tufashanye dukundane kuko ubiraze n'ukuri ntacyo dukwiye gupfa turi bamwe kuko twese turi abantu imbere ya byose turi abantu w'umwirabura umuzungu w'umuhutu w'umututsi w'umutwa turi abantu hanyuma ibindi byose nibaza ko ari twebwe abantu rero twagiye turazana izo ngorane kwari twe twazizanye none ni kubera iki tudashobora no kuzitorera umuti kandi ari twe twazizanye nibaza ko umuntu atanguye ikintu aba agifitiye n'inyishu ingorane witanguye urabye ku rundi ruhande hariho inyishu yawe ariko biva kuri twebwe kuri umwe umwe wese
umuntu arabye ibyo bibazo
biva kuri twebwe
alo muratwumva
yego ndabumva
n'ibibazo byavuye mu rwango amatati intambara n'ubwicanyi no kwirunubana hagati y'abantu mu bice bitandukanye byo ku isi ni ikibazo cyatanguye kera kandi n'ubu kikibandanya umuntu arabye mu bihugu bitandukanye nk'ubu ibiriko biraba duvuye turetse na Afrika n'ibibazo byibonekeza cyane bifatira kuri izo mvo twariko turavuga nangaha mu bihugu bimaze gutera imbere byo mu burengero bw'isi umuntu yitegereje nangaha muri Amerika ubu arabona ko ibyo bibazo abanyepolitike babifatiye ko babigira umugambi mukuru mu kwiyamamaza kugira batogwe mu gufatira ku gutandukanya abantu akubashira hamwe mubibona gute ntimubona ko ari ikibazo gikomeye naho mwibaza ko ibyo byategereza kuba gutanga ingufu n'iterambere ry'abantu
ego byategereza gutanga ingufu kuko abanyepolitiki urumva bafite umugambi wabo w'ugutogwa ingene batogwa rero umwe umwe wese arafise ibyo akoresha mugabo twebwe nitwe tubatora twebwe tubatora rero tudashima ingene bariko baritoza nitwe duteza kwiyumvira nitwe duteza gushikiriza yuko abo dutora ari abantu bateza kuduhuza atari abadutandukanya urumva rero twebwe tubatora nitwe bisubira bikagaruka ko iyo dutoye abadasa n'ibiziyumviro twifuza ko bazana batadusubiza hamwe abatuma tuguma twidiviza ahubwo tugarukana hamwe baguma badutandukanya urumva biva kuri twebwe tubatora rero n'ivyo abanyepolitike barafise uruhara ariko ntibitora nitwe tubatora ego rero twokwiyumvira umwe umwe wese ahari akamenya ko afise uruhara rwiwe kandi mu gutora tugatora aho tuba dutanguriraho tuba ari mu makomine mvugiye ko mu Burundi ngira mu mazone ino urabona ama ntuzenya ama election lokale aho tuba kuko nihubazi kurusha mbere abo aho aho shikaho gutora mu prezida w'igihugu urumva batora abo tuzi yuko bazotuvugira neza kandi bazotugwanira
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC reka du tuje kubariko baratumviriza ku murongo wa telefone turi kumwe na Nkurunziza Nkurunziza utubwira irindi zina ukatubwira naho uhamagaye uri
murakoze John twa Nkurunziza Francois kandi mahera mu handi ya mahera
aho ni he
muri Zambia
murafise ikibazo canke icyumviro
ego murakoze na boye nako ndakurikirana uwo mufasoni kuri cyo terama yaduhaye ni kuri jewe nk'umurundi naje navukiye mu Burundi kandi ndahakurira ibijyanye rero n'icyo cyumviro cyanje haba amadini yaba amadini n'ubwoko ibyo n'ibintu ku bwanjye mbanabigiye hamwe ahubwo hovamwo ikintu cyubaka ikintu cy'iterambere igihugu kiretse ko kumbure aba hoba ari ibyiyumviro by'abanyagihugu cyangwa uburongozi bitameze neza bidafite ibyiyumviro byiza byo gutera bica imbere nayo ahandi hoho ku bwanjye ku by'ukuri ibijyanye n'ibyo by'ubwoko cyangwa amadini reka n'ibindi ubwanje nuba iterambere ahubwo ry'igihugu
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muri kumwumviriza ikiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika tubise kandi ku murongo Dieudonné Dieudonné wo tubwira irindi zina ukatubwira naho uri muhamagaye muri he
niyo muri Dieudonné
uhamagaye uri hehe
bigitega mu Burundi
ufise akabazo canke icyumviro uterera
Nagomba mbaze akabazo.
Baza?
Nagomba mbaze janye ni zenye n'ubwoko. None aho hariho nzi za strategi bakoresha kugira ibintu by'ubwoko cyangwa ibintu by'ubwoko bigire iranduranwe n'imizi.
Reka bishure. Murakoze. Mumwishure Madame Sevan.
Ego murakoze mushinga ntaye niyo nkuru kuri icyo kibazo ego cyane hariho strategi nk'uko wabibajije strategi rero ntizova ku bandi nizova kuri umwe umwe wese izova kuri wewe izova kuri jewe izova ku mubanyi wawe mugabo icyo twamenya ni uko umuntu wese yovuga ati ndafise uruhara mu kuzana amahoro ndafise uruhara mu kumvikanisha abantu ubwo ruhara rero ugaheza ukarusangira n'abandi ukarusangira n'ababanyi nge nuba imico yawe imibere yawe igafasha wewe igafasha umuryango ikongera igafasha ababanyi bawe abanyagihugu n'abandi mbere hanze y'igihugu kuko ubu isi iruguruye ntawavuga ngo Burundi gusa cyangwa ngo u Rwanda gusa cyangwa iki mugabo twese imibane turi mwaho umwe umwaba biratuma mbega biratuma bifasha n'abandi bo mu bindi bihugu bigaca kandi uvuga uti ni giki nanjye nokwiga kiva mu bindi bihugu mu bandi bantu byo mfasha bigafasha igihugu cyanje urumva twese rero turafise uruhara hanyuma muri ibi by'ama z'ingorane zo kuvangura mbega twovanguranira kubera iki kuko turi bamwe mugabo no kuvuga yuko Imana yaturemye yerekanye yuko wewe ikuremye kuko igufitiye uruhara rwawe icyo igomba kuzokora ku isi umwe umwe wese afise impa ntuzenye
impano impano
umwe wese arafise uruhare Imana yamugereye yuko iguhaye impano izo mpano rero ukazikoresha mu mahoro ukazikoresha mu guteza imbere igihugu cyawe mu kwiteza imbere mu guteza umuryango imbere umuryango wawe urumva rero tukoraba izo mpano Imana yaduhaye umwe wese akazikoresha mu kugarukana ukumvikana no gukundana urukundo rukagaruka sinzi ko nishuye neza ikibazo mwabajije
ngira yabumvise neza ubundi dufise ku telefone ni Mugisha Mugisha watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
Hello
Hello uranyumva
ne Leon Mugisha Leon
uhamagaye uri he
ndi hagati mu gihugu mu gisagara cya Bujumbura
urafise ikibazo canke ufise ikibazo yaba intererano utanga
Nafisi kibazo.
Mubaze.
Mufisa batumira babiri. Nda gihereza ku mufasoni umwe. Mwumwa muri kumwe ndamuhaye mwiriwe.
Arabumva.
None urashaka kumubaza ingorane mu Burundi dufise. Haracyari ikibazo cyo kuvuga ngo banaka ubwoko ubu n'ubu canke buri. Kuko jewe naragiye gusaba ahantu akazi. Muna umwenza numva ari namuye ngo muraraba ntabari muri babanze. Igikorwa kinini bafise cyo guhimiriza cyo kujya yaba ku mutumba yaba hari hose kugira bigishe abantu izo bintu bibavemo. Kuko nkanje narakuze ntazi mama na papa. Narabuze uwo nsigura ubwoko bwemerewe kuba mu gihugu cyangwa byemerewe kuronka akazi. Narabuze uwo mpa isiguro yazo kuko jewe ninzi ubwoko mvamwo kuko mama na papa ntiyambwiye ati mwana mva mu bwoko cyanke ndi mu meze kunuko nuko mu majya mu make rero baracyafite igikorwa nibakomeze bakomeze kabisa haba bo mu madini cyanke hariho hose
murakoze murakoze madame seconde mubivuga kwiki
ego murakoze kuri ico kibazo mubajije kandi n'icyumve mushikirije birajanye deni yumvira yuko hajya twese tukivuka ukuru ari umwana n'umwe yavuka canke ngo akure avuga ati jewe ndi ubwoko ibyo byose byazanywe n'ingorane igihugu cyaciyemo ingwano hanyuma rero izo ngwano zikaba zakoresheje zitwaje ubwoko mugabo ubirabye ubwoko sibwo bwateza kuja imbere hajya umuntu ntakora ikibi cyangwa icyiza kubera afite ubwoko cyangwa ubwoko ibyo nibyo abantu bokwikuramo ukaraba iyo n'umuntu yitwara umuntu wenyene apana ubwoko kuko umuhuta koze ikibi ntiwovuga ngo abahutu bose bakora ikibi umututsi akoze ikibi ntiwovuga ngo abatutsi bose bakora ikibi n'uyo muntu yagikoze abantu boraba hanyuma ubwoko bakareka kubwitwaza namwe mwabye yuko mwakuze ababyeyi batabasiguriye ati muri ubwoko mugabo ubu mukuze mugiye mu kurondera akazi ugasanga ni ngorane sibyo urumva rero ahubwo novuga nti kumenya icuri kumenya ubwoko bwawe ni byiza kuko biguha histoire biguha amavukire yawe umuryango wawe yuva niho umenya niyuja ibyo si bibi mugabe kibi n'ugutwaza n'ukwitwaza ubwo bwoko ukavuga uti jewe ngirire n'aba bandi mugabo izo zagushikiye abo bakugirira nabi ntibaguha akazi bitwaje iby'ubwoko ntibavuga uti ni kubera ubu bwoko ahubwo uwo muntu yakoze yagukoreye ikibi kubera ububegito bwiwe apana ubwoko bwiwe jenicyo nobivuga ko
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muriko mukurikirana ikiganiro muri sanga aho turi kumwe n'umutumire wacu Madame Seconde Nimenya mu vyo mukora muratanga ibiganiro bitanga icizere iyo muriko muratanga ivyo biganiro cyane cyane muriko mukuvuga nko kibazo nk'iki mubona abantu bavyakira gute ko muratanga muratembera mu bice bitandukanye vyo ku isi mubona abantu bavyakira gute ko ni kibazo kitoroshe
abantu bavyakira neza biva ku bibazo mba ndiko ndavuga ku bantu bahari kuko ibindi wacu by'amoko harahonje ahandi bafise izindi ngorane ngira ngo nk'iz'amadini tuvuge ahandi nkaja mu by'ingorane zo gutandukanya ibitsina ibintu nk'ibyo mugabo hose jewe ngomba ko mfasha abantu singenda ngomba ngo mvuge ngo mwebwe muri hejuru y'abandi cyangwa mwebwe muri munsi y'abandi oya ngomba yuko abantu bamenyera yuko twese n'ukuri turi bamwe ntidutandukanye ikidutandukanya ni gito cyane ugiye kukigereranya n'ibyo dufise n'ibiduhuza urumva rero ibiduhuza ubwo buntu tukabugendera ko tukamenya ko twese turi abantu twese dushaka bimwe dushaka ko kumererwa neza imiryango yacu ikamererwa neza abana bacu bakamererwa neza ibihugu byacu bikamererwa neza urumva ibyo ntawo byanka mugabo ikigora ni uko kwinjira mu mitima y'abantu nyine ukavuga uti ikuremwo ibintu byo kuvangura amoko ikuremwo ibyo kuvangura amadini kuko Imana ntiyaremye amadini Imana yaremye abantu Imana ntiyaremye ubwoko yaremye abantu ibyo byose byagiye kuzanwa n'abantu bo nyene nico gituma rero n'ubu batobikoresha ngo bankane kuko umuntu umwe akoze ikibi ntaca avuga ngo mvugiye ubwoko bwose umuntu akoze ikibi ntibaca bavuga ngo n'abateroriste ngo bareprezentire idini urumva rero tukamenya yuko umuntu two muraba ku giti ciwe ku byo yakoze ari byo twomujija ngira niko nobivuze
mwamufatira ko iyo muriko muratanga ibyo biganiro mu bice bitandukanye muba murimwo nta bantu babona kumenga mufise umwizero urengeje umuntu afashe akabona uko ibintu byifashe muri kigiye ko ivyo bibaza ahubwo gutandukana ariho nayo matata bivamwo umuntu abona mu bice bitandukanye byo ku isi
oya mfite umwizero urengeje kuko ubirabye n'intuze navuga n'imigwi mikeyi igendera ku bintu byo kuvangura abakundana babumvikana nibo benshi nicyo gituma rero si umwizero urengeye birashoboka ko dushobora kwankana turashobora no gukundana urumva ntacyo bibuza mugabo ni ntuze y'umwe umwe ni ishaka ry'umuntu umwe umwe twese nta n'umwe ashobora kubigushyiramo utabishaka mugabo birashoboka nico nagomba gushika
murakoze radio ijwi rya amerika i washington dc kubacugura amaradiyo yanyu muriko mukurikirana ikiganiro muri sanga ku ijwi rya amerika aho turi kumwe n'umutumire madame seconde nimenya dufise ku murongo wa telefone nsengiyumva uratwumva
niriwe neza
mwiriwe watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
ubunye tuvugana ndi Bujumbura mu Burundi nkaba nitwa Nsengiyumva Elias
mufise ikibazo canke icyumviro muterera
ndaterera nongera mbate
mu
misi heze nye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Nkurunziza yarigeze kuvuga yuko twarengera ibintu by'ubwoko tukitwa abarundi gusa conyene mara niyumvira yuko iyo umuntu avuze ijambo ubuhunye urabona yuko riba rikwiye ku isi yose kubera ubuhinga bwa none wo mumbariza uraca umumbariza wo mutumire none naje wareka aranyumviriza yuko hari icyo yabivuzeko kuko baciye batangura bamwe bamwe kugira icyo babivuzeko bamwe bavuga yuko ari ukwikunda cyane abandi bakavuga yuko abivuze hageze mbeko akandi kabazo hagira kabiri muke mumumbariza mbega yuko ubu unye abajyana bapfa ibicanke biriya bari mu moko yose ndetse no mwiyo leta nyene yanyene icyubahiro president nkuru nziza ikaba irimo amoko yose hari kibazo byoba biteye wewe abibona gute nashaka ampe umuco murakoze cyane ku mwanya mu mpaye ku ijwi rya Amerika
murakoze reka bishyure madame nimenya
ego murakoze kuri icyo kibazo n'ibyo bibazo bibiri mushikirije yuko twitwa barundi ego cyane turabarundi ivyo nivyo mugabo yuko umenya ntuze umenya icyo uwuri umuryango wawe nta kibi na kimwe kirimo ikibi ni mu gihe wo kwitwaza uwo muryango wawe kugira korera ikibi mugenzawe korera ikibi uwundi murundu korera ikibi uwundi muntu naye handi yuko umuntu amenya ati njewe ndi ubu bwoko navukiye aha abiwacu bavuye aha ibyo nta ngorane n'imwe birimo ahubwo ni byiza yuko abantu bimenya icyo bari kuko iyo uzi uwo uri niho umenya iyo uza ibyuko bavangura rero ku kibazo yashikirije cya kabiri bavangura mu mareta n'iki ni nk'uko nari nabishikirije ku kindi kibazo cy'umunywanyi yabajije abavangura si kubera ubwoko ubuntu bavangura baba bitwaje n'uburyarya niko nobyita urumva ni cya cyiyumviro cy'uko umuntu yitwaza ati hari ubukene mu Burundi hari ubukene bw'ibiti hari ubukene bw'amahera rero uhashitse ubwa mbere reka nyaragutse ihe habiwe hanyuma abandi nabo ntibaronke urumva ibyo byose rero si ibibazo bivuga ngo ni kubera ubwoko bucanke ubwoya ni kubera umuntu wenyine ku giti ciwe aba ari kwakora nabi urumva ibyo nibyo rero abantu bavuga bati tubigwanye umuntu aronka akazi kubera abishobora apana kubera ubwoko cyangwa intara cyangwa ibindi mugabo kubera ashoboye gukora ako kazi kandi agakore neza yunguruza igihugu hamwe uvuga uti iminsi namaze ku isi ngibi ibintu nakoze imana yampaye nguko ingene nazikoresheje kuko n'ukuri nicyo gituma turi ngaha ku isi nayo ahandi abantu bazoguma bajyana kuko bose baguma baraba ngo noja muri leta ngira niho noronka agahengwe ariko leta ntuze nibaza akazi kayo umuperezida cyangwa abatwara ibihugu akazi kabo kwaruku kuzana amahoro mu Burundi cyangwa mu gihugu icyo ari cyo cyose ni kuzana amahoro bakareka abantu bagakoresha impano zabo mu bintu byose bagakora ibintu byose kuko twese ntidufite impano zimwe kandi nicyo giteza imbere igihugu
ubundi adutera kamo ni bimenyimana wiriwe utubwire irindi zina naho uhamagaye uri irindi zina ninde kandi muri muhamagaye muri he
jewe irindi zina nitwa bimenyimana Renova nk'abandi bizi mu Burundi
aho ni he
bijumbura mu Burundi
mufise ikibazo mubaza canke icyo muterera
ningi mere ano mubisanzwe ngo la kuri icyo kibazo nabonye uwo madamu ariko arayaga ko nanga mara mukije kwanza
arabumva
amutsegura ni mwiriwe namu
ngo icyo gihugu ino mu Burundi yidufatiye kuri cyangwa se sare byo turabona amareka naho abantu bagiye cyane ibisanzwe birara abazungu nabo babanje kugira nk'aho mbona amerereye mu Burundi akima abantu amaturo nyine bakabahereza tumeze mu rugo ku buntu aho cyane ayo kera ino mu Burundi nta bintu by'amoko byari bihari ariko rero ku mvuzo z'abazungu bagiye barakoroniza Burundi nabo twagiye turabona abantu mu kibazo ama rero umugerano yawo kirabigiraho amajya kuri cy'amareka y'igihugu agenda arakurikirana nyine yose mu gihe nyine bya amoko ariko ukufika biro biriko birahinduka mbona none abarundi ariko baramenye icyari cyo ubwo yuko bose batagiye igihugu bagerose birimo ndabiruga nta kibazo ariko urumva nera kamara abarundi bose yuko atamune wowe turi mu ngano z'uru bwoko runaka cyangwa imidini runaka mbere by'amadini n'abantu bishatse n'ibyo bose nyine ndumva rero abarundi ubu muri gusinjana cyane bariko baratahura icyo bivuga icyo bataba ko abarundi gusa
Madame Sagonimenya nimenya aravuze ngo nta moko yarahari muri kahise icyo cyumviro muragisangiye
Amugabo ntibayitwaza
ariko hari amoko
yego kuko urumva umwe wese yavutse avuga ati mvutse muri ubu bwoko hari abami hari abahutu hari abatutsi hari abatwa ibyo byaramye mugabo ntibabyitwaza nk'uko intwaro zaje mu nyuma zabyitwaje hanyuma yavuze ati abazungu nibo bazanye ubwo buryarya bwo kwankana mu moko nibyo muri histoire twarize yuko abazungu baje gukoloniza igihugu hanyuma ingene bashaka kugumaho ko baciye batangura kugabura bakazana intuze amadivize mu bantu kugira ngo biyorohereze gutwara igihugu ariko rero ubu kolonizasiyo yarahetse independansi iraza hanyuma abarundi bo nyine baritwara nibyo abarundi nabo babatwaye nabo baje ngira badafise ngira mu gifaransa bacite experience mugabo baje batazi gutwara igihugu bigira ku kazi niko novuga barakoze amakosa rero bakoze yazanye ibintu bibi cyane mu gihugu ibyo ntidushobora kuvuga ngo ntibyabaye kandi byarateye ingorane nyinshi urabona n'ubu zikibandanye abarundi ni uko twamenya yuko abazungu ntibagikoronije uburundi ubu abarundi bo nyine baritwara iyo histoire icyo yatwigishije ni uko utanguye kugabura abantu utanguye kwigisha amacakubiri byose birazana ingaruka mbi urumva rero nitwige reka kuguma tuvuga ngo abazungu bazanye ego barabizanye ariko tumenye yuko turinda kurekura bimwe tukiga ahibye ibyigisho ingorane zose ziducishamo mugabe ibyo byigwa rero tutabikoresheje muri ubu buzima bwa none ni nk'uko na twebwe twoba dusubiye muri kolonizasiyo tukikoroniza ubu nitwe twoba turiko turikoroniza kuko nta muzungu ariko arakoroniza rero abarundi bo nyine barashobora n'ukuri umwe wese ahari akavuga ati jewe ndafise ububasha bwo kuba umuntu ameze neza kandi ashobora gukorera igihugu nkafasha abandi umuntu ntiyame yiraba wenyine cyangwa avuga ngo nje ndabye umuryango wanjye gusa mugabo twese tukaraba kure ntiturabe ibitwegereye gusa tukaraba kure tukarangene dushobora gushikanya igihugu kure
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Studies vya Amerika Washington DC muwandanya gukurikirana ikiganiro muri sanga kuri radio Ijwi rya Amerika radio yanyu aho turi kumwe n'umutumire Madame Seconde Nimenya tukaba turiko tuvuga ku kibazo cyo guhuza abantu bafise ibyo batandukaniye ko kubijanye n'imico ibara ry'urukoba ubwoko idini igitsina hamwe n'ibindi biba bibatandukanye nashaka tugaruke kuvyereke mwuga wanyu murandika ibitabo muratanga ibiganiro bitanga icyizere mukongera mugafasha abandi gukura ivyigwa mu bibazo baba baciyemwe ivyo vyabajemwe gute
njemwe mpereye nanje kuvyanshikiye gikura hanyuma nkaja mu gihugu nkuko mu kirundi babivuga ngaca mu ngorane zimwe zimwe mugabo kandi nkabona yuko ingorane biva ngene tuzifashe urumva ingorane zirashobora kugutuma ukura ugatuma ukomera umutwe mu byiyumviro hanyuma utadifashe neza naho nyene zirashobora kugutuma ucugirayo urumva rero nafashe nti izo ngorane ko naziciyemwo reka ndabe ingene zomfasha zigafasha n'abandi ahubwo nabo nyene guca mu bibazo barimwo kugira ngo babirengere ico nari nagombye kongera ku kibazo c'umunywanyi yari amaze kubaza ikibazo imbere y'uko tugira aka karuhuko nuko urumva muri ibi bintu twabayemwo mu Burundi byo kucanamwo vya moko n'iki harageze ko dutangura kubabariranira savedi tukagiranira ikigongwe kubera bose barabuze bose baragize ingorane mugabo tudatanguye kuvuga tuti duheve bimwe muri passe tubisige muri passe tubisige muri kahi hanyuma dutangura ubuzima bushasha twumvikane turabe imbere ntidushobora kuja imbere tuguma turabe inyuma urumva rero nico nari nagombye kumushikiriza kandi nibyo nshikiriza no mu vyandiko vyanje yuko nibyo k'umuntu afata umwanya akiyumvira uware ndinde nshaka iki mu buzima mbe nogishikira gute hanyuma rero akavuga ati ibyo nize mu buzima bwanje nibihe byomfasha kubandanya imbere nibihe ataco bimfasha mbe ndashobora kubihindura udashobora kubihindura rero bihebe upardon kandi n'ukuri wiha amahoro urondera amahoro mu mutima wawe kuko udafite amahoro wewe mu mutima wawe ntushobora kuyaha abandi udafite urukundo mu mutima wawe ntushobora gukunda abandi nico rero namashikiriza byaba mu byo nandika canke mu byo nshikiriza mu makonferansi
mwize ibyerekeye kahise muri universite muri kaminuza y'u Burundi imbere yuko mwimukira muri Canada aho mwize muraronka urupapuro rw'umutsindo rwa maîtrise mu bijanye n'amafaranga bita finance mu rurimi rw'igifaransa mu nyuma yaho mu ronko urundi rupapuro rwa maîtrise mu byerekeye gutunganya neza amashyira hamwe agira imirimo y'ubudandaje ibyo bintu mwize ni ibintu bikomeye byari gutuma muronka amafaranga menshi n'ibiki niko kimwahisemwe kubiheba mugafata iyindi nzira
amafaranga menshi sindabizi mugabo ico byamfashije ibyo byose nize nuko byanyuguruye mu mutwe bikanyugurura rero nkavuga nti naho ntobikoresha mu kazi nkora byose hajya ntihabura icyo ukoresha mu byo wize mugabo akazi nagomba gukora nakoze ubuzi butari buke mugabo namye nshaka gukora ibintu byo kwandika nico champa n'ukuri umunezero mu kazi hanyuma rero ndabona nti ni gutangura nkandika ndatangura buke buke hanyuma mbona ndabandanije rero ndabona nti ibi byiyumviro nanditse birashobora no gufasha abandi niho naciye ntangura rero kwandika ibitabo byo gusangira n'abandi
kenshi umuntu aravye mu mico yacu mu Burundi abantu ntibashikise kenshi bavuga ibintu biraba ubuzima bwabo ku giti cyabo washyira nko mu bitabo baba bandika canke babivuge ngo mu biganiro bariko baratanga canke basangira ivyumviro n'abandi uwo muco mubona gute mwe kumwa hisemwo kuvuga ubuzima bwanyu bwose mukavuga uko bwagenze ibyo mwaciyemo
ego basha kandi urumva ngitangura na jewe ntibyanyoroheye kuko nari mfise nyene na jewe ico ciyumviro cuko nta murundi avuga ivyimuhira nta murundi avuga ubuzima bwiwe siyo ntuze siyo mico twakuriyemwo mugabo ugeze ahantu ukavuga uti uko kutimenya kutivuga niko ngira ngo ahubwo gutuma umuntu aguma ahisha mu mutima n'ibimubabaje ugaca usanga rero ingenu byerekana muri ntuze mu mibano ingenu byerekana kubera ababihambye mu mutima niho hawe uca usanga n'inzanko nyinshi imbere cyane mu mibano kubera yuko iyo migenzo yuko atawuvuga kimubabaje atawuvuga ubuzima bwiwe mugabo kuvuga ubuzima bwawe si ukuvuga ngo uja kuvuga ibintu byose bitakenewe no uvuga ibintu ubona yuko byofasha mugenzi wawe ubona ko byofasha umubanyi ubona ko byofasha umuntu mu muryango naho yoba ari umuntu uvuga uti uyu muntu no kuri yarankoreye ikibi ukiyumvira uti none nishize mu ntuze mu kibanza ciwe jewe nanje muri iyo ntuze muri iyo situasiyo nari gukora gute ukaraba uti ikintu ciza covamwo muri ibi ni ikihe reka rero ndacandike hari naho iyo muntu mbere azogisoma akavuga ati ego na jewe birafashije ni kwivura ngira ngo mu mutwe no mu mutima
ibyo radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga ku ijwi rya Amerika aho turi kumwe n'umutumire wacu Madame Segonde Nimenya dusubire ku mirongo ya telefone ndabona Ndagijimana aduteye akamo Ndagijimana wiriwe
neza murakomeye ijwi rya Amerika
turakomeye wotubwira irindi zina naho uhamagaye uri uhamagaye uri he
mugaye ni mu Rumonge
mu Burundi
yego
mu ofisi kibazo canke intererano
yego me intererano ntanga ndagiye cyane kubona uwo mutumire yarize kahise kuri kaminuza y'u Burundi nukuri ituma nsengerwa cyane kuko ndibaza hakaza kumaza mu nyuma ndiko ndasozera ama ndiko ndiko ndumva yuko icyo kirango ariko aravuga yuko ubutandukane bw'urukoba bw'amadini cyane ubw'ubwoko nyine nta kibanza gifite mu mutima kuko uri ko araba izo ntambara ziko ziravuka mu za Yemen mu za Iraq mu za Congo mu za Nigeria mu za Mali bose abantu bumva ariko barapfa ngo ubundaka bwateranye ngo bupfa ngo ubwoko budasangiye ubwoko ukibaza ibyo bintu iyo byaje bituruka aho umuntu abona yuko badasangiye imico bakabona amubona nk'umwasi ngomba kumubaza ibyo umuzi alo
mubandanye
yego bakumata kubona ibi bintu umuntu atabona ngo basangiye ubwoko badasangiye urukoba ino mico wewe ndakumata yapfuye kugira ngo umuntu abone yuko ubundi ari umugesera devanoi hama nkashaka kumubaza mu Burundi urabona igihugu vrema atagitekanye urabona kuva mu kigo cyacuma akahise kuva wadiyemesiyeke no kuva sizemesiyeke aho ubwo bitabwaho kuko yavuze dijitale biraduga gushyira mu kinyara cya 2021 hari ibintu byasigaye akagombye birangira mu gihe kwangura habo abazungu bobo baje kudusuwaramo ikome nta kubidi hari mwari cyo muri Congo yitwa Jean-Luc Kamuzimwenye yasereza yuko yanditse ngo nubode mo numvere karamite yasigwe mu gitabo yanditse yuko ukuri abazungu bake
munyarutse abishure
baraje mu bihugu bya Afrika barigisha abantu bwabone yuko bagiye kugira ne kumezwa batatse mu zibiro byo byamo ari ubona hame yavuze ikintu abadirija basubiriye rezo tukubona yuko n'ukuri batwayemo nari nta kubideha uri ko araba mu bihugu byose byo mu Afrika
mu nyarutse abishure
allo
mu nyarutse abishure ikibazo cyanyu cyo mu magufi
bashimangira ku bino byo kirango bagende batwara abanyagihugu mu Afrika nka kubaza kwize kahise ko mu Burundi niki ikintu bema n'ukayo ari mu America azo garda umutima kuri souvenir ku gihugu cyo cy'amavuko cy'u Burundi
murakoze reka bishure madame second
ndarambaye sinatahuye neza ikibazo washora kunjira mu make
gifite wasubira ukamubwi ukabaza ikibazo
oya dite muri majambo make
ariko arabaza muravye muri kahise ariko aravuga ko kubera mwize kahise vyaciye bimushimisha uravye nk'u Burundi kuva ku ntwaro z'abami ivyo bibazo by'ubwoko bitakoreshwa ngo byo bavyavuye he kugira bibi kibazo gikomeye kibonekeza no
ego urumva yabivuze ahubwo mve apute yuko byatanguye kubera yuko abazungu bashitse muri Afrika babonye yuko hari inkomezi mu bo yisaba autochtone no kuvuga abanyafrika baba mu bihugu byabo bari bafite inkomezi hanyuma abazungu rero barondera ingene botandukanya abantu kugira bagire ingufu urumva neza turabizi urumva mugabe ingorane nibaza yuko nk'abantu bavutse mu myaka ya 1980 ibyo ntabyo bazi cyane hanyuma sindabizi ko byigishwa cyane muri histoire mu mashure ko abantu batamye bankana ni ukuvuga rero yuko abantu bigeze kumvikana n'ubu bishoboka abazungu ego barabizanye none cyo twabyizemo niki tukavuga tuti twarize yuko umuntu uwo ari we wese si n'umuzungu gusa uwo ari we wese akoresheje urwanko akoresheje gutandukanya biroroshe konona kurusha kubaka biroroshe urumva rero nitwebwe turinda kugarda umutima wacu urumva tukagumana inkomezi uko tutemerera abantu ko baza kuducishamwo kudushiramwo urwanko uwo ari we wese si umuzungu gusa n'umurundi nkawe arashobora kuzana urwo rwanko urumva rero ubu iby'abazungu byaragiye hariho independence igihugu carikukiye mugabo abantu nabo nyene ko bikukira bakamenya mu byiyumviro byabo yuko uwo ari we wese aje kugucanishamo uwo muntu ari umwansi ahubwo niwe mwansi kurusha ibyo ariko arakubwira ngo ucanishemo abandi
That is with America Washington DC ubundi aduteye akamo ni Clement wiriwe
mwiriwe cyane
watubwira irindi zina ukavuga n'igice uhamagaye urimwo
yego nigira neza
uhamagaye urihe
uhamagaye ndi mu Kirundo mu Burundi
ni kibazo ubaza cyane intererano
ego ni kibazo shaka kubaza
yeye mubaze
ese ubundi abo bari kwavuga ngo nugusubiza hamwe ko hashize igihe kitari gito tubona ku mbuga ngurukana bumenyi agatotezo abantu bandika ngo mwaro sinzi ico bayihora sinzi ukungene byogenda nkuwize ibintu bijanye ibyo gusubiza hamwe byakahise ku Burundi arashobora kutubwira igituma baguma batoteza ibyo by'intara ko bifataniye hamwe n'ibintu by'ubwoko twumva
tubwira muri make ni kuko bavuga mwaro ni iki baba ariko baravuga ni ibihe bavuga kuri yo
oya ni ukuri ikintu mu bisanzwe nk'ikintu kiba kitagaragara neza cyose usanga bavuga ngo ni mwaro ntituzi neza na neza igituma bavuga mwaro habitse kahise ku Burundi arashobora kutubwira akatumenyesha na kera ko ariko vyari bimeze hanyuma tukamenya icatumye abantu batangwa kuvyumvira ko
hari ico mubivuga ko madame second
ico ngomba kuvuga nuko ko avuze byo kuhinga ngo rukanamenye bavuga mwarumba nta wudi cyo biva koko na je nta byonzi kandi nta nivyo ndasoma mugabo ico nibaza bishimbi ingorane muteye nuko ibi bisa nuko kwankana nyene umuntu hereye ku bwoko hariho nivyo kuma kuntara nivyo rero by'intara n'indi ngorane abarundi dufise nico gituma byose umuntu avugira hamwe avuga ati abantu n'ukumenya yuko twese turabantu ntacyo bivuze ngo uba ngaha no nta twese turi bamwe turabarundi turabantu ibyo ntara byose ni ibintu byazanywe na twebwe abantu nyene ni inzango abantu biyumviriye n'abadakoresheje ubwoko bagakoresha intara kugira naho nyene babandanye bavangura urumva ibyo byose rero ni umuntu umwe ateza kumenya ati ibi si byo ukamirira kure wumvise uzitwaza yego nicyo nagira nshikiriza
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC iki kibazo turiko turavuga c'abantu baba batandukanye umuntu afatiye ku bwoko amadini baragira urukoba intara imico ni kibazo kiboneka hose ku isi witegereje waratembeye aho genda uratanga amajambo ubona aho bikaze cyane kuruta handi ari hehe witegereje intara zo ku isi
sinovuga ngo habira kaze cyane kurusha handi biva ku gihe ibihe abantu tuba turimwo nk'iwacu mu Burundi nibaza ko byatanguye muri imyaka ibiri heze mugabo kenshi hari aho ibyo bintu biboneka byahahora biba byahahora mugabo bikibonekeza bitewe n'ikintu gica gituma byose bijya hanze urabyumva ahandi naho mu bindi bice hari aho biva kuri aya ma election mu gace ubona uti ibi byahahora by'insinzi nzanko petetre ntawahora yubahuka kubivugira hejuru mugabo hajya ngo umenga mu kirundi baca umugani ngo nyamba ngo umwotsi inzu
ngo canke ngo ntamwo ngo uburi sato bidahizwe
ibintu nk'ibyo mugabo biba byahahora ngira byari mu mitima ibyo twavuze yuko kenshi mu mico yacu tudaseru icyo twiyumvira mugabo tutaba tumerewe neza bigaca bijya hanze rero iyo bigiye hanze kenshi ni byiza naho bivamwo bibi hako umuntu aguma ibyo icyo gihute mu mutima iyo kimenetse hajya ubukize haba hageze rero yuko abantu bajya hamwe akavuga ati ingorane ntitukiyisubiza inyuma iri ngaha yaserutse n'uwahora yinyegeza ntakibishoboye none dukora iki mugaca rero murondera inyishu y'icyo kibazo kugira mutere imbere naho ahandi ni ukuri abantu batagiye hamwe ibihugu byose bizoguma bisubira inyuma hanyuma usanga twakoreye ubusa abasogokuruza bacu bakoreye ubusa kandi ubu tufise ububasha bwinshi kurusha meme ibyo basogokuru n'abasogokuruza bari bafite
Eh, Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ubundi dufise ku murongo wa telefone ni Louis uratwumva watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
je nitwa Ndarishize Louis nkaba mba mushitoke cya Rugombo
naho ni mu Burundi
yego ni mu Burundi
mufise ikibazo mubaza canke icyumviro muterera
je ni icyumviro muterera
mu
by'ukuri nk'uko uyu mupfasoni w'umutumire yabivuze hajya ibintu byose ni kubera abantu usanga ata kwihangana na toleranse nk'ubu nk'akarorero je mbana n'umupfasoni je ndi umwisilamu ako wewe n'umukatolika ariko twese umwe wese arafite igitabo yemera n'icyo ubundi yemera mugabo iyo abantu babana bumvikana haba ukwihanganirana usara tangora ni kugenda zihari nk'abantu babagabo cyangwa abapasoni basaba babanye ari mugabo n'umugore mwe basangiye idini mwe bagasana bafite amatati mvuga nka twebwe nta matati ayo dufise icyo ni cya mbere hano icya kabiri nk'uko abandi bariko baravuga ku byerekeye ibyo kuvuga yuko mu Burundi ngo n'abazungu buba barazanye ibyo byo kuvuga ngo abahutu abatutsi cyangwa ibiki ibyo byaranyeho kuko ibyo byose abazungu niba baje nk'umugezi cy'amajyana umunani na kangahe ibyo by'ubuturo ubututsi byariho umugabo igikuru ni uko babana mu matandukaniro yabo mugabo akumvikana ikindi nohereza ko natwe nko mu ntara ya Cibitoke muri za 1997 twarigeze kugira amatati y'abantu bitwa ko hariho abanyecibitoke bungaho babasangwa n'abandi bitwa abanyecibitoke usa n'abasuye nka basekuru canke base bajye bava nka ruguru tugaca tubyita ngo nabakuyakuyo mu bihe byose byavana n'uko usanga haba hariho igituma icyo umuntu ashaka gushikako nicyo gituma rero je ndikuri ibyo byo mutaso navuga nibyo hamwe abantu bogira kwihangana bakagira gute ni kuvuga abantu bashaka gutera imbere kuko nka jewe ndi mututsi hariho je abahutu twumvikana gusumbya abatutsi bitwa ko dusangiye ubwoko ibyo ni ibintu biriho mu buzima nicyo nashaka gutera
murakoze cyane Masari Katera arangira ariko nashaka ndababaze ikibazo nk'uko mu byo muriko murakora ubu muri ibyo biganire mutanga bitanga icyizere ibitabo mwandika eka no kugerageza gufasha abandi kugira bakuri ivyigwa mu bibazo baba baciyemwo kuri iki kibazo twariko turavuga ni ikibazo gikomeye cyane abantu bibaza bati naho umuntu ashobora kwibaza ko ashobora kuba hariho umwizero canke hariho abadafatira kuri ibyo bibatandukanya hakiriho abantu bakiri benshi babifatira ko hakiriho n'abanye politike ko twariko turavuga ko ni nzira yoroshe kuri bo kugira abashike ku butegetsi n'ubuhe butumwa mwoba
nibaza ngo ubutumwa notanga nuko komenya yuko nta ingorane ntizubaka urugo ntizubake igihugu ntizubake isi urumva rero tumaze kubona ingwano zimaze kuba ku isi ingwano zimaze kuba ku Burundi mu bihugu bibanye tukabona rero aho zavuye sinumva ingene twoguma ariho tubandanya tuja nibaza ngo umwe wese arafise uruhara mu gutanga icyiyumviro mu gutanga impanuro kandi mu kwihanganira abandi mu gusaba ikigongwe yubona ko warenganije umuntu hanyuma ukamenya yuko hari ibyo ushobora guhindura hari ibyo ushobora guhindura ushobora guhindura rero bihindure abanyepolitiki nitwe tubatora bo bitora nico gituma rero uruhara ruguma rugaruka kuri twebwe n'ukuri turafite ububasha bwinshi mugabe nyine tubukoresha biva kuri twebwe
hari nk'ibice ubona cyanke birimo abantu boba barashitse kuri icyo cyumviro uri kuravuga cyo kwihanganirana cyo kwemerana n'abantu babatandukanye bakabona ko bitanga ingufu aho gutera ibibazo abantu baraho ibyo bibazo bikibonekeza bafatirako muri make
ego ahantu henshi barabona yuko utagiye uraraba uraraba umutima wawe ushobora kugwa muri izo ntuze muri izo ndyane nicyo gituma rero abantu benshi ubu barahagurutse kugira ngo bahagurukire uko gushira hamwe uko guhuza abadasa guhuza abadafise imibere imwe mugabo bakabona yuko mwese ahubwo uko kudasa ari ubutunzi bw'igihugu kandi ari ubutunzi bw'isi tugashyira hamwe ibyiyumviro bidasa ntiduteza gusa kandi ntiduteza kugira ibyiyumviro bimwe ahubwo tudafite ibyiyumviro bimwe niho dutera imbere kuko umwe wese arafise intererano.
Murakoze yari Madame Segonde Nimenya, twariko tuganira ku kibazo cyo guhuza abantu bafise ibyo batandukaniye ko kubijanye n'imico, ibara ry'urukoba, idini, igitsina canke ubwoko. Turashimiye rero mutumire wacu Madame Segonde Nimenya. Turashimiye kandi namwebwe mwaduteza amatwi n'abaduteye akamo kugira batanye intererano n'ibibazo babajije muri iki kiganiro. Mugire ibihe byiza, mubandanya mudukurikirana ku Ijwi rya Amerika.